Human Rights Watch menyesha ku insiguro zitangwa n'abategetsi b'u Burundi harimo umuvugizi wa president Nkurunziza yashikirije mu minsi heze ku Burundi yari hanga ryiberwa ryonyene kubera bwashize imana imbere itarikwiye kubicitwazo cyo kubuza abantu kwerekana amakenga bafite kwiyandurwa ni kwiragizwa ry'umugera wa corona mu itangazo ryawo umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro i New York muri Amerika usigura ko abategetsi bashize mu kato abarundi n'abanyamahanga binjiye mu gihugu n'indege cyangwa baciye ku mipaka bashirwa mu mashuri amahoteli n'ibindi bibanza ariko ko indongozi z'igihugu n'igipolisi bananiwe kubaronsa imfungurwa zihagije ukwitaho amagara yabo hamwe n'isuku irishyirahamwe ribonwa na leta y'u Burundi nkarimwe mu yakorana n'abansi bayo yemeza ko amwe mu mashyirahamwe y'ugutabarana yankiwe kugera ku bantu bari mu bibanza begeranijwemo hamwe no kubagarukirako ukudatanga amakuru ahagije kandi afadika yerekeye ubukana bw'uyu mugera uko wandukira ninge nugoye guhangana nawo mu Burundi bwama bwiyobagiza byose no mukujya kubiri n'urutonde rwo guhangana n'indyane n'ibiza n'ukwirengagiza amasomo ababaje abandi bigiye kwikwiragizwa rya kino kiza niko Louis Maje umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afrika ariko agatavuga Human Rights Watch yemeza kandi ko nubwo mu gihugu hari ibibanza byinshi abantu begeranijwemo ikizu n'ishyirahamwe mpuzamakungu gihita hamagara y'abantu bayemeye ari kimwe gusa uwo muryango w'imanga kumwe mu bayobozi ba WMS ari Bujumbura yahubwiye kwa 2026 ku kwezi kwico gisata cyawo ni kijejwe amagara y'abantu kizi kibanza kimwe cyonyene cyeganijwe mu abantu kiri mu hoteli Bujumbura kandi hari abantu bagera kuri 40 n'icyo gihe bamwe mu baciye mu bibanza byeganizwamo abantu nabo babwiye Human Rights Watch ko aho baciye hari hameze kuri iryo genekerezo nyene uyu musore yari mu hoteli Kobero mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yavuze ko bajyamana mu cumba kimwe ari batandatu kandi bagabura amahera yo kwishura icumba ibihumbi 10 ku munsi yongeye ko hari abantu baryama hanze mugabo nabo nyene babwiye ko bategerezwa kuriha imbere yo kumenyesha nyuma y'iminsi 3 ko intumwa z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu zaje kubasigurira ko utazoriha ashobora kurungikwa mu ibohero nayo mukenyezi yara ijoro rimwe ku ishure ry'ubuvuzi ryo mu ntara ya Ngozi mu buraruko kuwa 15 ku kwezi nyene yemeje ko abantu bategetswe kuryama hasi canke ku ntebe z'ishure iruhande yo kubura ibyo bafungura amazi meza yo kunywa hamwe no kwituma mu tuzu twasurwumwe ducafuye mu biganiro Human Rights Watch yagiranye n'abaserukira imiryango mpuzamakungu yo gutabarana hamwe n'amashyirahamwe yo mu gihugu yigenga uwo muryango usigura ko berekanye impungenge n'amakenga bafise ku bijanye n'ingendo ya leta yo gucungera amakuru y'inzara mu banyagihugu n'ibibazo ku magara yabo ikababuza gutanga umuti n'inyishu bibereye Leta y'u Burundi itegerezwa gukingira amagara no kuroranirwa kw'abantu kandi igikorwa cyose kikisunga ubwigenge mpuzamakungu bwa kiremwa muntu kandi n'iby'igiciro kw'abategetsi bugururira imiryango yo gutabarana muri kino gihe cy'ikiza niko Maja Sozera abategetsi hari ingingo nyinshi bafashe z'ukwikingira umugera wa corona ariko bose uko bagwa bavuga ni nako bavyuka Gaston Sindimwo icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye
umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ati u Burundi bugiye kuba igihugu camamazwa ku isi Burundi bugiye kuvugwa ku isi Burundi bugiye kuba igitangaza ku isi uno munsi ibinyamakuru ibihugu mbega icyo gihugu umugero utarashika ko niki yari yaravuze yari yabivuze yari yishyuye mugabo ko turabana b'abantu umuntu ayivuze bashaka ngo iki ngo nuki ngo iki yavuzwe yatashe abarundi bagume ku mana hari imana nayo ishobora kudukingira nibyo novuga n'ibitangaza by'imana kuko nta buhinga kandi hamwe yushika ngaha turagwana nibyo n'ibihugu bikomeye biragwana mugabo tugwanishije imana umukuru w'igihugu avuze ati ndugaje ibitero byose imana yambwiye ko ikingiye Burundi ibitero byose biva hanze hari amasasi hari by'isaku hari iby'ubwanku hari iby'indwara
bwana sinzi mwashimangiza uturorere ibyo avuga
tusomye ibyabaye ku isi ibiza byagiye biraba n'ubu ni kiza nk'ikindi n'uwa ntuzi ko yagize ibana akarokoka n'ubwato wenye turavye akahise k'isi hariho ibiringo bigeze hagiye haraba ibiza ibi canke ibindi hariho ingwano twebwe abana b'abantu ushobora kugwana mubwo hari ingwano imana igufasha kugira ugwane muri leta turemera kandi tukayubaha tugasenga tugafata umwanya hari abavuga ko duhiye guta umwanya mugabo hari usanga ari bo batumwa ntibusumwe nukuri sino kubesha nuko ko imana kuri hejuru y'u Burundi ndetse hamwe mbese n'u Burundi yagwaye yaraje mu Burundi imana yatumye ahagarara aho yarari yo yinjira abarambije abandi icyo kintu cyatumye agashwe kuwandanya mu gihugu cy'icyumvu kuko yaza yari mu gihugu cy'icyumvu n'ahandi cyari kumushira
kugeza kuri uyu wa kabiri Uburundi nico gihugu cyonyene mu karere k'ibiyaga binini kitabonekamo indwara ya corona nayo muri Afrika y'ubuseruko wa mwihariko busangiye na Sudani y'amajepfo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.